Nzamba.
Nzambira samirana.
Amakuru na Jean-Baptiste Videha.
Turi kwa gatandatu n'igenekerezo rya cyenda myandagaro n'umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatanu. Nshuti namwe bagenzi mwashimye ukurikira radio Nzamba gatika kawe, ndabahaye mwiriwe canke mwaramutse bivanye n'aho uherereye. Iri ni rya sango ry'amakuru mu Kirundi, nayo akaba agizwe n'izi ngingo nkuru nkuru zikurikira. Chika ry'umuyaga nkuba ryabaye kuri uno wa gatanu byononye ibintu byinshi ku bitaro Prince Jean Charles mu gisagara cya Bujumbura, cyane cyane mu buruhukiro. Abagiye kuraba ababo bari mu ruhukiro basanze ibiziga byamaze kononekara, kuko imoteri itanga umuyaga nkuba iyo wacitse atabituru yari ifise. Imyidogo ni myinshi mu banyagihugu bo mu gisagara cya Bujumbura babayeho kubera imirimo ikenera umuyagankuba. Bavuga ko babayeho nabi kuko bataronka ico bariha amazu bapanze n'ingene babeshaho imiryango yabo. Zone Kanyosha naho ni mu gisagara cya Bujumbura, abanyagihugu baho bamaze indwi yose batagira amazi, basigaye banywa amazi y'uruzi Kanyosha. Bafise ubwoba ko bashobora kwandura indwara zifatiye ku isuku rike ari n'ayandi mu kanya sambikazi.
Urakeneye kumenya amakuru y'imvaho? Umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Inzamba akaburungu org.
Ndasubiye kubaramutsa. Icika ry'umuyaga nkuba ryabaye ku runo wa gatanu ryagize ingaruka mbi mu cumba c'uburuhukiro bitaro Prince Jean Charles. Abari bafise ababo bari mu ruhukiro basanze ibiziga bimaze kononekara, abanyagihugu basaba ko hotekanywa imoteri n'ibito bikwiye mu gihe umuyaga nkuba bawacitse. N'inkuru ya Jean Georges Kibogora.
Nkuko amakuru ava muri bamwe mu banyagihugu bitura ibyo bitaro Prince Jean Charles abitumenyesha, iryo shika ry'umuyaga nkuba ryagize inkurikizi mbi cyane ku bitura ibyo bitaro. Abari bafise abitabye Imana bari mu buruhukiro bw'ibyo bitaro bagiye kuraba kugira ngo babashimure, basanze ibiziga bimaze kononekara co kimwe n'inzoya zavutse zitageze zigundikiriwe mu mashini zitabye Imana. Ivyo vyose bikaba vyasongerewe isibe n'imoteri zitanga umuyaga nkuba zo kuri ivyo bitaro Prince Jean Charles zitari zifise ibitoro. Abanyagihugu basaba ko ico kibazo c'ibitoro catanguye gukora ibara coterwa umuti amazi asarare inkombe.
Nubu sasa dufise ikiziga muri moroge muri Prince Regent. Twagishe ibyo kuwa mbere wase famuze kuwa mbere ishatu mu kiraro. Rero twari dufise amaziko kuno munsi kuwa gatandatu. Ejo twaragiye tugiye kugira ngo turare dutegure ikiziga. Turare tumwogeje, turare tumwanditse. Bakitugururira moroge. Moroge ubuguriye wakigwa n'umunuko utagira izina, utagira ubutungane. Aba ibiziga byaravuze kubera iki? Amatara. Nta matara ahari, nta gitoro bafite cyo kwaka amaguru. Twebwe ubu ikiziga bakijyanye cyononekaye kikatuduhungishiriza muri sopitare militeri. Ubu niyo caraye.
Kuri ayo makenga yose urugana rwa radio Inzamba agateka kawe kwari umuyobozi w'ibitaro Prince Jean Charles kugira ngo atange umuco kuri ico kibazo, ariko ntitwashoboye kumuronka kuri telefone yiwe ngendanwa.
Tukiri mu gisagara cya Bujumbura, imyidogo ni myinshi ku banyagihugu babayeho batunzwe n'umuyaga nkuba bwo mu gisagara cya Bujumbura, ngo kuko bamaze indwi zirenga zibiri ata muyaga nkuba bafise. Ibi bigatuma bacanamwo n'abo bapangiye amazu, uretse ibyo ngo no kugaburira imiryango yabo ntibikibakundira kuko batariko barakora, basaba ko ababijwijwe boturira umuti icyo kibazo.
Nk'uko bamwe muri abo banyagihugu babishikirije, ubuzima bwabo bwahagaze kubera ikibazo cy'umuyaga nkuba umaze hafi indwi zibiri udahari. Ibi nabyo bigatuma bamwe bashwana na ba nyiramazu ngo kuko barabishuza nabo ataho bariko barakura aya mafaranga. Uretse iki kibazo cy'umuyaga nkuba ngo no gutunga imiryango yabo byabaye ikibazo gikomeye.
Yangana franga mu gisagara cya Bujumbura kulaho byanze na cyane cyane abantu dukoresha umuyaga nkuba. Njye nk'ubu nkorera muri salo do pasi, umugore wanjye akora muri sasetari. Dufise abana batatu, turakwije hafi ndwe zibiri asama yarangwaje nubwo waza miti mundwe ihetse waza kamenye cyo cumi n'itanu mirongo itatu ukabubwiye urumva aho ntawe nta kumbira umuntu yashobora yashaka gukunda na bukeye buke ko uronka amarasiyo kuko uwo mwanya ntibisigura ko acuronga umukiriya rero ndambona ibyo naho w'indaraje ngo mpa amahera y'inzu imishwanire iratanguye kiretse ko tutashobora kuronka amafaranga yo kurihindu n'amafaranga yo gusuma tudashobora kuyaronka tuyakure hehe
abanyagihugu barasaba ko umuntu wese ashoboye gushikana ijwi hejuru ko yo bavugira inzego zibijejwe zigakemurirwa ikibazo
abantu dukora tubayeho dutunzwe n'umuyagankuba cyo kimwe n'abasuderi n'abandi bakoresha imiyagankuba amasaro doboce turasabye umwe mufite amajwi agera kure mutuvugire abagejeje ko mbare babyumvire kuri kagashi ahandi ho n'ukuri tugiye guhona
mu ruganda rwa radiyo Intamba agateka kawe twarondeye kuri telefone urongo ishyirahamwe ya Regidezo kugira tubwire icyo bakiriko kirakorwa kuri iki kibazo cy'umuyagankuba ariko turamukena
Inzamba
indwi yose iraheze atani majyamazi ribazwa muri zone Kanyosha mu gisagara cya Bujumbura abanyagihugu biba ngombwa ko bakoresha amazi yo mu ruzi Kanyosha mu bikorwa bitandukanye bafise ubwoba bwo kwandura indwara zifatiye ku isuku rike bagasaba ababijejwe ko boturira umuti ico kibazo ni nkuru ya Pacifique Nishimana
abanyagihugu muri zone Kanyosha mu gisagara cya Bujumbura bavuga ko bamaze hafi indwi bafise ikibazo cy'ubukene bw'amazi meza ubu bakaba bikora ku mazi y'uruzi Kanyosha nayo bakemeza ko ari mu mwanda mwinshi ni mu gihe ari nayo banywa bakongera bakakinjikisha bagatinya ko bashobora kwandura indwara ziva ku isuku rike
amazi aje atanga kabiri mu agashamara h'inyota cumi n'inota cumi n'itanu ugasanga nta n'amarido atanu avoma dusigaye turwanira mu ruzi nta mu ruzi rwa Kanyosha kuja kuvoma amazi yo kunywa kuvoma amazi yo guteka kuvoma amazi yo koga ubu ayo tunywa niyo dutekesha ayo tunywa niyo twoga cyangwa kuko dufite ubwoba n'amakenga kinya bica bitwiraranwa kandi nazo maze ko ari indwara zigera zijya zigenda zisindikaje ubuzima bw'abanyagihugu rero turafite amakenga turashaka kubanduriramo indwara ni kuri twe turagowe turasabye mutusemu tukugire reka dufashe mu gahembwe naho hafite amazi umwanya turabe ko tutasubira kuronka amazi ababikije ko mbare babyumve turabe ko baduha amazi ngaha mu Kanyosha
mu ruganda rw'amakuru warabyinjiza mu gateka kawe twagerageje kurondera umukuru wa zone Kanyosha cyo kimwe nawe gushyiramo Regidezo rigeje gukwirakwiza amazi mu gihugu kugira ngo batange umuco guco bakirahutira kogwa kugira ngo icyo kibazo cy'ibura ry'amazi gitore umuti burundu ariko twabakenye
imbere yo gusozera no makuru dutandukire byanditswe n'ibinyamakuru bitandukanye ku Burundi gushyikirizwa na mugenzi wacu Audace Nimbona kurikira
amakuru yanditswe n'ibinyamakuru kuri Radio Inzamba
Nikaze kuri mwese murano makuru yanditswe n'ibimesha makuru muri nondwi tukaba turi kwigenekerezo rya 9 z'ukwezi k'umunani umwaka w'2025 tuyatangurire kuri SOS Media canditse ku mutekano muke urangwa muri komine Bukinanyana mu ntara nshasha ya Bujumbura yagutse aho umugwi w'abantu bitwaje amahiri n'imipanga bagandaguye umugabo yitwa Elifaze Miburo w'imyaka 60 hakaba hari kwigenekerezo rya 4 kuno kwezi aho bamusanze kurugiwe umukenyezi wiwe Kariniya Nzeyimana n'umwana wiwe w'imyaka 10 barakomeretse cyane ubu bakaba ari biruruma kubwa SOS Media umuntu umwe bivuga ko ari mbonera kure yaciye ahagarikwa abandi barahunga ayo makuru SOS Media kivuga ko yemezwa n'abajejwe intwaro ku rwego rwo hasi urongoye umutumba dava ari naho habereye ibyo bara Samuel Karenzo agasaba ubucamanza gukurikirana no guhana abakoze ayo mabi ku neza y'abanyagihugu ikimenyesha makuru Burundi Echo canditse ku bantu bamaze iminsi bagezwe uburozi bakagandagurwa bikanashobora guteza icuka kibi mu kibano no mu miryango Burundi Echo gitanga karorero ku mukenyezi aba mucahoze ari intara ya Ngozi ubu ibarizwa muri Butanyerera uwo mukenyezi aba muri quartier Kinyami yagirizwa n'umukazana wiwe uburozi atabintu bigaragaza ubwo burozi bihari akanatinya ko ashobora kwicwa kugarambera kuziyaremye umwigisha mu makaminuza yanonoseye ibijanye n'imibano kwagirizanya uburozi biva ahanini kutugorane tuba turi mu miryango ukutabona neza bikanatuma abantu bashobora no kwica ubwagirizwa ubwo bwagirije butagira ifatiro ngo butuma nuko mu Burundi hacibonekeza ibintu bijanye no gufyitiriza kuguwo muhinga ngubye bikunyurwa nuko amategeko y'u Burundi ataco ategekanya kiboneka kubijanye nuko gushyitiriza ico kimenyesha makuru nyene kiravuga kandi kubunguruza abantu bakoresheje amapikipiki bo mu ntara ya Buhumuza bacinanata mu kazi kabo naha gitoro cabaye muziwibuye kandi ko ubutegetsi bwo muri iyo ntara bwabujije abanyagihugu kuja kugisuma mu gihugu kibanye cha Tanzania mu rwandiko rwasohowe ku igenekerezo rya 2025 mu kwezi kw'indwi guheze abategetsi bo muri iyo ntara bararujije abanyagihugu kuja kugisumira muri Tanzania mu ntumbero yo gukurikirana neza ibijanye n'iyinjizwa ry'igitoro buramatari uyo ntara avuga ko uruhusha rwo kwinjiza igitoro rutangwa n'ikigo OBR canke n'ubushikiranganji bujejwe amazi n'umuyaga nkuba ngo bazorenga kuri iyo ngingo bazopfungwa bakanakwa n'ico gitoro bazoba bazanye hamwe n'ibyo bazoba bagipakiyemo imbere yo gusozera amakuru yanditswe n'ibimenyesha makuru muri nondwi tujye gukimenyesha makuru c'abafaransa Jeune Afrique kivuga kuri Nestor ntaho ntuye umushikiranganji wa mbere w'igihugu cy'u Burundi aheruka kurahirira ayo mabanga ku myaka yiwe 47 Jeune Afrique kivuga ko uwo mushikiranganji wa mbere Alisoma Mbike wa Barisito Ndayishimiye arongoye igihugu cy'u Burundi mu kwezi kwa gatatu uno mwaka igihe Nestor ntaho ntuye yari umushikiranganji w'ubutunzi ngo yaramenyesheje ku mugaragaro ko atamakuru ashobora guha ibimenyesha makuru n'amaradiyo byigenga ngo kubera abyinuba ikindi nkuko bibandanya bivugwa na Jeune Afrique ngo azoba ari umuntu yibereye ngaho byose ngo bikazokorwa n'umukuru w'igihugu no kuri iyo nkuru ya Jeune Afrique dusozereye amakuru yanditswe n'imyesha makuru muri nondwi mwakoze mwese mwayumvirije mugire ibihe byiza aho muherereye hose naho utakurira Radio Inzamba agatrika kawo
amakuru yanditswe n'iminyamakuru kuri Radio Inzamba
nga hadushe dusozera ano makuru nkabashimiye mwebwe mwese mwaduteze yombi ngashimira nabagenzanje umwe wese ubikiciwe yamfashe kuyatorokaniriza mugire aho muba mwubahwe mubanye n'umuryanyu nagahwana.